Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane ni nahaje ndongo y'ibiganiro vya mbere vya kuno kwezi kwa kabiri kwa 2017 muze kudutunga rero kuko ivyuma bisa nk'ibitugoye hari amajwi atari make tutaza gushobora kumviriza ariko ndababwire bimwe biza kuba bigize kino kiganiro tuzaza kubabwira ku banyagihugu bimuramvye bavuga ko badashobora kuronka amafaranga yo kwivuza ingwara ya diabete ari cyo gituma bariko barana meregwa nabi muri kino gihe tuza kandi kugaruka ku makuru amwamwe avugwa irya nino duhere kwishamwe muzamakungu gita habana UNICEF ryatangaje ko abana baharugwa mu mamiliyoni baba mu bihugu birimo intureka bageramiwe no gufungura nabi kandi ko atamfashanyo ihagije baronswa kugira ngo bashobore kurokoka. UNICEF menyesha ko abantu bashika ku miliyoni 81 bugarijwe n'intambara n'ibindi bibazo kandi ko abarenga igice cabo ari abana. UNICEF ikavuga ko igice kinini c'amafaranga y'imfashanyo cagenewe abana bashika ku miliyoni 17 basanzwe baba muri Siria no mu bihugu bibanye vya Siria ari vyo Turukiya, Jordani, Libani, Iraki na Misiri. Ishamwe UNICEF rimenyesha kandi ko rizoseruka ku bana bari mu buraruko bwa Nigeria bugarijwe n'inzara. UNICEF yatangaje ko ica kane c'abana bari mu isi baba mu bihugu birimo intambara n'izindi ntureka. Renaro yatangaje aserukira UNICEF muri Yemen akamenyesha ko abana bashika ku miliyoni 10 aribo bakeneye imfashanyo. Atangaza ko igitigiri c'abana bapfa bari munsi y'imyaka 5 ciyongeye cane mwaka uheze wa 2016. UNICEF isaba imfashanyo yo gutabara abana baharugwa mu mamiliyoni. Iyo mfashanyo ikazoba igizwe n'imfungurwa, amazi meza, ubuvuzi n'ibindi. Muri Gambia abantu baharugwa mu majana barakuye mu nyororo inyuma yaho perezida mushasha wa Gambia Adama Barrow atangarije ko abanyororo bose bapfunzwe kwera imvo za politike borekugwa. Imigwi y'abaharanira gateka kazi na muntu yagiriza Yahya Jammeh ko mu kiringo c'imyaka 22 yarongoye igihugu yahohoteye ubuzima bw'abantu akongera agakora n'ayandi mabi harimwo n'abatari bake babuzwe irengero ryabo ku ntwaro yiwe. Darbo umwe mu banye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Jammeh hasaba ko hoba gutanga ikigongwe. Aziz Besunda mushingwa manza akora muri Gambia amenyesha ko ico kibazo kitoroshe bivuye ko bimwe mu vyaha biba vyarakozwe n'ibigo vya leta kandi ko bamwe mu babikoze bahunze. Perezida Barrow yari yemeje gusubiramo amategeko kubijanye n'umutekano no gushinga umugwi ujeje ukuri no kurekuriranira. Umugwi yavugwa ko uzokora co kimwe na apartheid muri Afrika y'Epfo. Halifa Salah umuvugizi wa perezida Barrow hamenyesha ko leta iza yatanguye igikorwa cyo gutohoza abantu babuzwe irengero ryabo ku ntwaro ya Jammeh. Tubibutse ko Yahya Jammeh yahurarongoye Gambia ubu abarizwa muri Guinea Equatorial. Abahinga mu by'amategeko akavuga ko Yahya atakizomukurikirana bivuye ko ata amategeko mpuzamakungu canke ayo muri Gambia amukurikirana. Serukira leta z'umwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika itazokwihanganira ibitero vya misiri balistike biheruka gutegwa n'igihugu ca Iran. Ivyo Haley yabitangarije amenyesha makuru inyuma y'inama yiwe ya mbere muri ONU kuri no wa kabiri. Haley yatangaje ko batumye ko inama mu ntumbero yo gushira ahabona ivyo bazi kubijanye n'ivyo bitero vyabaye kuri no w'Imana itariki ya 29 z'uku kwezi kwa mbere. Mohamed Javad Zarif umushikiranganje wa mbere wa Iran akaba ataco yemeje kandi nta nico yahakanye kuri ivyo birego. Zarif amenyesha ko izo misile zitari ku rutonde rw'ibihano vyafatiwe Iran kandi ko ata misile ikorewe muri Iran izo kwigera itegwa ivuye muri ico gihugu. aha tukibutsa ko ibihugu vya rutura bishika kuri bitandatu vyafatiye ibihano Irani mu 2015 ingingo ibuza Irani gukora missile balistique. Perezida Trump amenyesha ko amasezerano ajanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bihingurirwa muri Irani ataco amaze nyuma yaho yemerejwe n'inama nshingamateka ya Amerika. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko ayo masezerano yateye ibibazo bisumba ivyahahora, yamara avuga ko azogerageza uburyo bwose igihugu ca Irani cubahiriza ayo masezerano. Radijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukwumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce kuri ubwa bwo kuri internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com na kuri ubwa bwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Turasaba imbabazi murumva ko ari hamaje mari mumenyereye kumva mutariko murumva kwera ikibazo c'ibuhinga bw'ivyuma dufise.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Barakoze muhinga bw'ivyuma barabikemuye nongere ngire mwiriwe rero twanze tunyarukire mu ntara ya Bubanza neza na neza muri commune Mpanda habashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bariko baragiranira inama y'umutekano n'abanyagihugu hamwe n'abajeje intwaro. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyemenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyankaya nyarukiye ngahe Bubanza. Mwiriwe Evariste. Evariste mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Diane.
Ego abashikiranganje ni bande?
Abashikiranganje no umutekano wo hagati mu gihugu commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni wa kabiri n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba Emmanuel Ntahomvukiye hamwe n'umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye.
Ibazo bimaze gushikirizwa ni vyahe?
Ibazo bimaze gushikirizwa ubwa mbere havuzwe cyane ku kibazo kijanye n'umutekano aho abo bashikiranganje bakurakurana mu gufata amajambo basabye abanyagihugu kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi zisubira kuva mu ishamba cimeza rya Rukoko ziza gutega imitego kwibarara rya Bujumbura Bubanza hamwe n'ubusuma bw'inka bugize iminsi buhakorwa. Abanyagihugu bo basaba yuko abajejwe umutekano bokongererezwa mbere bakavuga ko batanka gukorana nabo bajejwe umutekano mu ntumbero yo kwikingira nabo nyine umutekano ngaho mu kiyaya c'intara ya Bubanza. Inama iri kwibira rero neza na neza mu nyubako za Riseburinga muri commune Mpanda.
Ego Evariste, iri kwibera mu ntara isanzwe ivugamo n'inzara nyinshi, mbega hari ico kibazo kiragaruka ko muri iyo nama?
Icyo kibazo cy'inzara cyashikirijwe na bamwe mu bitabye iyo nama, aha novuga nk'umukenyezi yafashe ijambo arimo bajejwe intwaro ngaho muri zone Buringa aho yashikirije yuko ibintu byabaye indanse aha mbere akaba yanashikirije ko ubunye abana basigaye batatira base na banyina babo babazi gituma babibarutse mu gihe bugorobye bagira barare inzara. Aha rero abo bashikiranganje ko ari batatu bahumurije abanyagihugu bavuga ko inzara ihari muri kino gihe izuri inzara, bakaba babwiye abo banyagihugu b'Ububanza babajejwe intwaro canke abanyagihugu y'uko leta y'u Burundi ticaye ngo iri kwiragerageza uburyo bwose kugira ngo ibavune inzara barimo muri kino gihe, bakaba babasabye kwihangana.
Evariste, hari ama commune atandukanye mabanye abahana imbibe n'iyo ntara canke bagumura amatari bahana imbibe n'iyo ntara ya Bubanza bashobora kuba bariko barakurikirana iyo nama?
Nta hari aba mustanteri bose bo mu makomine y'intara ya Bubanza, hariho na buramatari. Ambere no kwibutsa Diane ko nejo abo bajeje intwaro bari bagize inama iba buri wa kabiri mu ntara ya Bubanza, aho icyo kibazo cy'inzara cyagarutse cyane, aho mbere banavuze yuko ubusuma bwongerekanye aho bari bakaba bari basabye yuko abanyagihugu bagerageza kwirarira kugira ngo batuze imigwi y'abasuma iri kwiravuka muri kino gihe yiba mu mazu ahambere bakaba bavuze yuko bagiye no kuvugana n'abarongoye intara zihano urubibe n'amakomine ndetse niyo ntara y'ububanza kugira ngo nabo nyine bafashanye ubwo busuma bwabitwaje ibirwanisho buza busongera isi ibe buhagarara.
Hari kirafundikwa hagati y'abanyagihugu nabo bajeje intwaro co kimwe nabo bashitsi ministre batatu babashikiranganje batatu
gushika amaginga namira cabandanya nta kirafundikwa ico umuntu yokwita conclusion ariko no kumenyesha Diane ko muri kano kanya hari kwavugwa ikibazo ca cikigwati cakagaragara kiri hafi ishamba cimeza rya rukoko ikigwati mu minsi heze imbere y'uko umwaka urangira mu kwezi kwa 12 abahaba bose bari bakuweyo bazanwa hafi ya zone buringa aho mbere byateye induru cyane gushikaho abo bategetsi nyine bari baje kuraba abanyagihugu hanyuma babasubizayo uno munsi rero bari baje kubabwira yuko babasubije yifata kibanza kwa bantu baba ari mu ishamba cimeza rya rukoko kwejo canke igihejo babakurayo kugira ngo basubire iyo baje bava abanyagihugu bamaze gufata amajambo bashikiriza yuko bobo bavukiye ngaho mbere bakavuga ko hari n'abafise impapuro zemeza ko bafise amatongo nuko rero ibintu byifashe ntibarashitana barafundika kuri ntibarashita ku jambo rya nyuma ico umuntu yokwita conclusion.
Ego Evariste urakoze cyane gose mu kanya gato turaza kongera kugukenera kugira ngo tubwire ibya babanyagihugu batahukanwa bavanwa muri Congo ubandanye ukurikira iyo nkuru hagataho.
Murakoze nawe.
Abanyagihugu mu ntara ya Muramvyiri hagati mu gihugu bavuga ko ubukene babayemwe bubatuma bataronka amafaranga yo kwivuza ivyo bigatuma ingwara zimwe zimwe zibasinzikaza ariko nubwo biruko hari umugambi wa leta wo gukinga no gutegekanya kazoza ku banyagihugu maze imyaka itatu utanguye gukora mu ntumbero yo kurohereza abanyagihugu kwivuza ivyinshi turavyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Biganda muri komine Muramvya bavuga ko ingwara nka diabete hamwe n'izamaso zibagora kuronkera amafaranga yo kuzivuza. Aha ni mu gihe bavuga ko bashobora gusabwa amafaranga 50,000 kandi rimwe na rimwe bikabasaba kujya kuzivuriza mu gisagara cha Bujumbura ahari abahinga mu kuvura bene izo ngwara. Uyu ni umwe mu banyagihugu babitwiganira.
Bisaba yuko nk'50,000 ngo kumunyagihugu ashaka kuteyaronka kuko bisi barayagwa yarakanka kubayivuza kubera ko kuntu adashobora kuyaronkera rimwe. Ugiye kuyivuza bagusabye baca gupfupfahariza gusa ariko iyo babaronka amafaranga bishobora baza kuyivuza ari benshi cyane kubera baba bafise uburyo buke cabirekerana gutyo. Je kwibu narivuze ko ndinyivuje kabiri naranye kwivuza Bujumbura banca 50,000 sibaravyuka nje Muramvya banca 45 ariko kubera nenda yafise samize nk'ibinyorohera ariko hariho abantu benshi vyagoye kare vyananiye kugenda.
Ariko nubwo biruko haraheze imyaka itatu leta ishize mu ngiro umugambi wo gukinga no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu. Muri uwo mugambi ukwivuza niko kuza imbere ivyo bigasaba ko abanyagihugu biyunga mu mashirahamwe aha bagasabwa amafaranga 15,000 ku mwaka kugira ngo bashobore kuvuzanya hagati yabo nkuko ujejwe uwo mugambi wo gukinga no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu mu ntara ya Muramvya Sania Hatibu abisigura. Ariko abanyagihugu bavuga ko ayo mafaranga ari menshi bagereranije na mikoro yabo narije ingwara ngendanwa zidakira izo bavuga ko zibabangamira cyane batazozivuzwa muri ayo mashirahamwe.
Kumuka zoba gake uko twebwe abanyagihugu dufise ingwara nyinshi tudashobora kwivuza tushobora twirekerana nubwo ayo marariya bakavura iyo marariya yonyine umva nta karusho kariyo cyane.
Twebwe rw'iwacu twe abanyagihugu bavuga turabona nta twikora mugabo urya 15,000 amahera menshi
ya mituwera bibirijike nayo yumvise nengino muri Muramvya nengira korara mu kigo 15 amabantu bagashe bafashanya kuvuga urwaye bakuvuza bafashe kubakurihira
none kutarayija
nabuze uburyo amahera simake kugira ngo yagwize 15 ni menshi.
Urongoye ishiramwe ryo kuvuzanya bukiriro rya komine Muramvya ni mubona Ribert asaba leta ko yoshiramwo uburyo ikabashigikira kugira ngo bashobore kuvuzanya borohewe.
Twiyo twasaba ahubwo leta yuko yovyinjiramo cyane ikafasha abamashirahamwe mvuga biri kwafasha abanyagihugu baduhaye intereyano ibyo bintu byo koroha cyane kuko turatubona ko dufise ikigega gikwiye tubashobora kuvuza abanyagihugu nayo ubu unya dukwesha ya ntereyano y'abanyagihugu gusa.
Ariko nubwo biruko hari uwundi mugwi w'abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika uvuga ko atamakuru uraronka kubijanye n'uwo mugambi wo gukinga no gutegekanya kazoza. Kubw'ivyo urongo yo mugambi mu ntara ya Muramvya Sania Hatibu asaba abajeje intwaro gushira ingufu mu guhimiriza abanyagihugu
kugira tubitahure harimo ingufu z'abajejwe intwaro kugira ngo bashobore kuza baradufasha gusigura uwo mugambi kugira ushobore gukwira hose mu bene gihugu
bimwe mu bituma abanyagihugu batitabira uwo mugambi Nuko hariho abakoresha agakarata kabarimyi gasanzwe kagugwa ibihumbi bitatu ku mwaka nubwo katabafasha cyane mu bipimo byo kwa muganga tumenyeshe ko uwo mugambi w'igihugu ukorana n'amavuriro akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu aha tukaba tutashoboye kuronka abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Muramvya kugira ngo batubwire nimba ingorane bari bafise mu kuvura abanyagihugu zizoba zironse inyishu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse tuvengaho imuramvya dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ejo ico gihugu cashikirije abarundi barengije na 180 bahora bapfunguye mu ntara ya Kivu yumanuko kibashikiriza leta y'u Burundi umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Evariste Nziko banyanka yiri warakurikirana ino nkuru maze aradubwira byinshi
Abo bantu bashakirijwe leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri binjiranye ku rubibe rwa Kongo n'u Burundi muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iri mu burengero bw'u Burundi baje baherekejwe na buramatari w'intara ya Kivu y'ubumanuko Marcene Chishambo yabwijwe rya Amerika imigwi igize abo bantu bafatiwe ku butaka bwa Kongo bariko barabukandagira ko batabifitiye uburenganzira
ya 124 rapatrié Mais il y a 35 Burundais qui à ce stade ici en revue.
Abatashe ni 24 hariho 35 banse gutaha mu gihugu cabo hari abanyarwanda 18 bifuza gutaha mu gihugu cabo tuzovugana ibyabo n'abategetsi b'icyo gihugu kuri abo iyongera ko abarundi 12 bazwi n'ishira hamwe HCR n'umugwi w'igihugu ujejwe impunzi muri Kongo abo barashobora kuguma muri Kongo nimba babishaka hari nabandi barundi babiri bagwari mu bitaro by'ibuvira turindiriye ko bakira kugira tubabaze ico bifuza umushikiranganji w'ubutungane bw'u Burundi umufasune Laurentine Kanyana yakiriye abo bantu yashikirije ko koko abo bantu bafatiwe mu gihugu kibanye ca Congo bahagarizwe kuko batari bafise uburenganzira bwo kujayo nkuko bimeze no mu bindi bihugu byose
nivyo igihugu ca Republika Demokratike ya Congo kigeje kudushikiriza abantu abo bantu buramatari Uye ntara twegeranye ya Kongo yababwiye ko ari abantu batowe irya nino mu gihugu cha Kongo badafise ibibaranga hanyuma rero murazi ko udafise ibimuranga no ngahi wacu arafatwa hanyuma agashikirizwa abajeje umutekano bikenewe no gufungwa gafungwa kuko abari umuntu atawuzi neza ivyagamije
naye ku kibazo cyo kumenya nimba abo bantu bari bagiye mu migwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu kibanye cha Kongo nguko bamwe bavyibaza n'ivyo bagiye gutohoza nkuko bivugwa n'umushikiranganji w'ubutungane bw'u
Ivyo twe ntavyo twomenya kubera yuko baba dushikirije twebwe tuzogenda umwe wese tugerageze kumutohoza ko tumenye umwidondoro wiwe aheza tubarire ingene byagenze ingene yashitse hariya ariko ibituma abantu bajya muri Kongo nkuko babariye ni byinshi baraja gusuma baraja gucingero ariho nababagiye kubera bafise utubaza kacanke kariya bahunga bagirante n'ukuvuga yuko ibituma bagenda hariya ni byinshi tuzoheza tubitohoza umwe wese tumenye icyatumye agenda hano
umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana yagize n'icyo avuze nimba abo bantu yakiriye kuri uyu wa kabiri bashikira mu munyororo nk'uwo bahoramwo mu gihugu kibanyi canke ko baca bajanwa mu ntara baturukamwo
mu gihugu cacu Burundi hari ibigo byinshi hariho iby'amaprison hariho n'ibindi bigo bisanzwe byakira abantu kuvuga yuko aho tubashikiza bituburi kigo tubashikanamo tukabakira neza bakabanza bakaruhuka bagafungura bakamererwa neza hanyuma tukababaza ibindi bikurikira bamaze kumererwa neza kuko n'abarundi turabakunda aho tubashikana hariho hariho kandi hameze neza hisoneye
yuba aho yitwagomba kubaza
kwa mucyanaje nitugeza kubabwira mwebwe kuko hariho abatanezerewe nuko baza bava barakumugono
abo bantu haraheze amezi 18 bapfungiye mu busho butandukanye mu ntara kivu bumanuko Marcel Chishambo arongo iyo ntara yashikirije ko bamwe mu barundi bafashwe babajijwe iyo bari bagiye nico bari bagiye gukora avuga ko bashikirije ko bari ko bararengana bagana igihugu kibanye cy'u Rwanda gusaba ubuhungiro ibujumbura Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste Nzikobanya turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara amwe muri mu makambi yatandukanye no hagati mu gihugu cy'u Burundi mushora kutwandikira ico mwibaza kuri kino kiganiro ico mushaka ko twohindura canke tubagerera ko tubafitiye n'utuganuke harimwo ibiranga misi vy'ijuru rya Amerika nimwaturungikira ku ka email tuzoheza rero duce turaba uko utwo tuganuke tubashikira dutandukire ayavugwa mu makambi y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziri mu ishamwe apikulu bayizikora isirahamwe risanzwe rikora ubuki basaba kuronswa imizinga ya kizungu kuko ngo imizinga y'ikirundi 15 bafise idashobora kubaha umwimbu ukwiye. Vedaste Ngabo umunyamakuru wacu akorera mu Rusenda yadutegura ino nkuru.
Urubyiruko rubarizwa mu ishiramwe ryoro rinzuki mu nkambi yo mu Rusenda rutangaza yuko rwahisemo kuvana amaboko mu mifuka maze rutangiza ubworozi bw'inzuki nyuma yo basangiye ubuki bufite isoko rinini muri inkambi.
Tumaze guhunga tugashika ngaha mu nkambi ya Rusenda twasanze ubuki atabuhari dusanga uyu mugambi w'inzuki ntabuhari ariko twebwe iyo twazananye umugambi usanzwe uhari cyane ku bantu abo amashirahamwe y'ubuki bisanzwe bihari iwacu cyane tugeze n'oro turabyiga ko timbo katakazi dusanzwe nk'ubu dufise turiko turakora twoba turakora imizinga kuko nka jewe nsubiye inyuma gatonyi sokuru yaho ragira imizinga ajya imizinga isanzwe ikirundi cha ndabereka ingene twokora imizinga ijya inyene isanzwe ariko ya kijambere ntabwo turayigerako cha dukora iyo mizinga isanzwe y'ikirundi tujya mu ishyamba turacibiti turayikora kugira ngo turabe ko tworonka ubuki kungaha kwasanze atabuhari kandi ubuki nabwo murazi yuko arisanzwe ari nkenegwa cyane cyane ku buzima bw'umuntu bisanzwe bikenewe ariko ngaha dusanga nta buki buhari usanga nta mirambi hari wo korora inzuki cyangwa turagira uwo mugambi wo kugira turabe ngene twaba turazoro.
Iri shiramwe ry'abavumvurika barigeze ku banyamuryango 10 n'imizinga 15 rikaba rifite intego yo kuzongera umusaruro w'ubuki muri uyu mwaka w'2017 aho bateganya bwa mbere kuzahakura mu mizinga amukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Nyabyenda Gustave n'umuyobozi w'iri shiramwe ryoro n'izuki mu nkambi yo mu Rusenda arasaba bagira neza ko babafasha kubona imizinga ya kijambere ndetse n'ibikoresho bijanye n'ubworozi bw'inzuki kugira ngo bagere ku musaruro bifuza.
Ndu murimwe acankora n'akazi k'ubuvumbi rero uburimi n'ubworozi harafi dusanga ari ibintu bigenda bijana neza kuko umuntu ari gukora kora arima nubwo bworozi bw'inzuki acagenda araramye ne bishora kugenda birajana ari kibanda zoba zizanana akaba ari karakirabira ngaho kwa ukazi rero mu bworozi bw'inzuki twagomba yuko mwe muduserukira mushora kudufasha muka nimba rifashanye kugira nte yo kuduha umuntu yo kugira dukoresha ibicuba bijya bya kijambere nivyo tubona yuko twosha tuzigiranya neza tuzibona kuko ibicuba tubona turiko turakoresha ni ibicuba tunda kujisha bisaza n'ingoga kubera n'izongorone z'umucano ariko ibicuba bya kijambere birashobora kuduha ingufu kandi biragwiza n'ubuki rero nivyo twagomba mwe muduserukira yuko mushobora kudufashamo kugira turabe ko twokwiyunga tuze turarunka umwimbu ukwiye icyo mbona mudufashamo mwe mubishike imbere imizinga dufite n'imizinga 15 tukaba tubona yuko tumaze kuronka ibiciba 9 dufite imizinga 9 iri mu inzuki niyo tumaze kuronka turindire ko nko mu kwezi kwindwi tugeza gutangura kuraba yuko hari umwimbu tugeza gukuramo kandi hariho n'ikindi tubona mwe mushobora mushike imbere mushobora kudusabira nk'impunzu zo guhakura ari impunzu zikenerwa zo guhakura ubuki ariko ntazo turaronka twabaye turagira gusa kugira turabe ko twaba turaronka ubwo buryo bw'inzuki gusa.
Ikirangacyo cy'ubuki kigihagaze muri angaye mu Rusenda
twe turiko turabugurisha kwa rijya cupa rya pirimusi tugurisha 5 tuburose 5,000
kuva aho abagize iri shiramwe batangije uyu mushinga wo korora inzuki muri iyi nkambi yo mu Rusenda bakaba barasuwe n'ishiramwe rya ARD aho ryabemereye ubufasha ariko kugeza ubu amaso akaba yaraheze mu kirere bategereje igisubizo.
Oya gushika no munsi nta bantu baradutera impunga ariko igihe twatangura umugambi abo mu ishiramwe riraba ngene ubuzima bw'inkambi bugenda gitwa ARD ryari ryatembereye ishiramwe ryacu ry'aborozi b'inzuki gitwa Association des Apicultures de Rusenda mukuru wayo yari yaje arashika arafotora atubwira ko agiye kudusabira inkunga mu gushika no munsi nta kintu turabona turugo rugendo yatugiriye.
Tumenyeshe ko abakora uyu mwuga wo korora inzuki mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko bahisemo gushira imizinga mu nkambi kubera umuriro wibasira imizinga ibiri mu mashyamba. Medasenga bwojwe rya Amerika mu Rusenda.
Huu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu. No munsi rero tuzakubabwira ku ngwara y'ibihara, ingwara iri kwirasonga cyane abana bo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ico bikoze ngo abavyeyi babo babavuza imiti y'ikirundi nk'imibirizi mu kugira ngo babavure. Mu kiganiro cy'amagara y'abantu cy'uno munsi, muganga Anita Munyanara duha ido n'iryo dogiyo ngwara mu kiyagagirana na mugenzi wacu Diane Ndonse. Tubatega amatwi.
Huko muvyumvise uno munsi turaza kuyaga kubijanye n'ingwara y'ibihara. Iyo ngwara y'ibihara muducire ku mayange ifata gute?
Urakoze Diane. Ingwara y'ibihara ni ingwara itegwa n'umugera witwa virus ya varicelle zona, aho iyo ngwara ituma umuntu agira ibiturika ku mubiri. Sinuvuga nk'ibiturika n'ibihere biza hama bigaturika hama bigatera n'umucano mwinshi. Icyo mumenya cyo cyo nuko ni ingwara yandukira cyane gose. Niho wumva aho
mbega muvuze ko ibimenyetso nyamukuru ari nk'ibi.
Umwana arakubwira ko amenetse umutwe, ko ababara mu nda, canke ko yumva umengo ntameze neza. Ukamengo ni ingwara ya grippe agira gwara, ingwara y'ibicurane. Ukaguma urindiriye ariko mu nyuma ucubona utuntu dutanguye kwibonekeza mu maso, kuko niho hantu hambere biya bihere byibonekeza.
Tukavuze ko hanini tumaze imitsi tubibona hano mu gisagara cya Bujumbura, mbega no mu ntara hagati niko kuko nyene irajayo irashikaye.
Ingwara y'ibihara nta mu gisagara cya Bujumbura nta hehe, ahantu hose hari abana. Kandi n'ukumenya ni ingwara ifata abantu bose ku myaka yose, kuva kuri muto gushika ku muntu akuze.
Ni kuvuga igihe umuntu asanzwe ari magara make yuko bishobora kumufata inshuro zinga?
Oya, umuntu ashobora kuba magara make kuko ari kwameza. Ahubwo iyo agize une faiblesse immunitaire ivuye ku ngwara, ingwara zikomeye nk'izo ngwara za,
ni kuvuga iyo umubiri utacigwanira cyane ku ngwara zitandukanye.
Neza cyane gose. Na karero natanze ni kuko abantu bagendana umugera wa sida, niko yibonekeza kuko baba bafise by'ukuri urugero rukeya ngo basoda bagwanira, cyane cyane iyo bataba baratangura kuna imiti gupfupfahaza uheze ibakomeze.
Iyo ngwara iravugwa hano mu Burundi?
Ego cyane. Hanini umuntu agwana n'umucano, no kuvuga kururumba hajye umuntu agira umuriro mwishi mu mubiri. Nico kintu umuntu akwiye kwitwararika, kuko kenshi abantu usanga barembye bivuye ko ubwo bushuwe bw'umubiri bwononye ibindi bintu mu mubiri wabo.
Umucano ni kuvuga uri mu ma uwo mwana bangamirwa, ariko uwo mucanwa bavuye kuri iyo ngwara.
Neza cyane. Uwo mucanwa utegwa nuko bijya bihere biko biraseruka ku mubiri. Mujya misi 5 navuze biguma biseruka ibindi bipasuka. Naho rero umucanwa uburi mwishi, kandi umuntu agerageza uko ashoboye kose kugira awirinde, ko naho abana bashobora kurembera cyane gose.
Hari imiti yo kuvura ibihara?
Ni kuvuga haniniya umuntu yitwareka ku isuku y'umubiri, ukoza neza n'isabuni ikingira yuko umwana ashobora kwandura imicafu. Isabuni ya tor agahanagura ibyo bihere ukoresheje imiti y'ibikomere, ukamuhanagura kugira bigume bisukuye n'ibihave bijamo iyindi migera ngo ihave hazamo izindi ngwara zishobora kumusinzikaza kurushirizaho.
Nabajije nti hariho imiti yo kuvura ibihara wetse iryo suku umuntu agira?
Oya, nta miti yo kuvura, kuko n'ivyo ari abantu bavuga ngo barabaha imiti kaze nko antibiotic, ariko sivyo na gatoya. Ugumusuzuma umwana ukamuba hafi ukagumucungana n'ukururumba kwiwe ntagira umucanwa urengeje ngo bihave byonona ubwonko bwiwe, kuko murazi ko umucanwa bufise inkurikizi ku bwonko.
Aha makuru avuga yuko abanyagihugu hagati mu gihugu mu ntara zitandukanye yuko bakoresha imiti y'ikirundi mwimwe ngo ushobora kuvura ivyo bihara. Ivyo vyo mwebwe nka muganga mubivuga kwiki?
Urumva abakera bavuga ngo barafata bagaca ibibabi by'umubirizi hama bakanyukura umubiri bakoresheje ayo mababi, kandi ukabona umwana aragize mitende. Ariko no kumenya mu bisanzwe yuko inyuma y'imisi 5-6 iyo byaheze kumeneka bica vyuma ningogana ningoga, kandi kenshi inyuma y'indwi zitatu hoho nta n'ikintu ushobora kwibaza kuri uwo mwana. Ibyo ndabivuga ku bana, kuko munsi y'imyaka 14 baba bakibigwara, kandi ugasanga birarenganye kuri bo. Aragira iyo ndwi yose ashuha agomba kuyagaza umuntu, kandi n'ikindi umuntu ashobora kumuha umuti ukurinda ko yiyagaza iyo byabaye byinshi, kuko biraryana cyane gose.
Uwo utangwa na muganga?
Ego, muganga arashobora kuwandika cyane gose kuko biba bikenewe.
Abo bakoresha iyo miti y'ikirundi naho bobo gute? Hariho bashobora gukoresha?
Urumva ko bigoye, barapfa kubikoresha, ariko mu bisanzwe ntibirekuwe. Ni byiza yuko umwana bamutwara kwa muganga bakaraba, cyane cyane ko hariho biza hafi y'ama amaso bikaba bikeneye ko umuganga abisuzuma kugira ntibave bimusindikariza cyane gose amaso yiwe.
Nuko rero barakoze cyane gose Diane Ndonse na muganga Anita Munyana mwumvise ko kizira kikaziriza kuvura abo bana bagwaye bihara n'imiti y'ikirundi nkuko biriko birakogwa mu ntara zigize igihugu c'u Burundi zitandukanye. Mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu, tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.